urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutelesharja application ya SBS Radio uciye ku rubuga rwacu ngurukana bumenya arigo sbs.com/au/radio-app. Australia ni kimwe mu bihugu bikarigwa n'imiriro ku isi. Muri ino minsi rero, imwe mu ntara z'icyo gihugu naho nyene ubwo tuvugana, inzu zishika kuri 71 nizo zimaze kononekara. Abafasha bariko barafasha kuzimya iyo miriro bagera kuri 300 hariya mu gisagara cha City of Swan, ni mu ntara ya Western Australia. Iyo ikaba ari imwe mu ntara zigize Australia. Hariya rero hasanzwe hariyo n'abarundi babayo. Hari umwe rero turi kumwe ku murongo muri kiganiro kugira ngo dushobore kuyaga ashobore kutubwira. Uyo we turi kumwe nawe ku murongo rero muri kiganiro, mbere we ngo atwaye 5 minutes umuriro ushobora kuba umushikiriye cyanke mu kanya n'isasi turiko turavugana umuriro nawe utera umusugereza ahari. Ariko leta yakoze iki? Ariko leta izitwaramo gute? Mbega abantu baba muri ako gasagara ubuhoho bari hehe? Ndi kumwe na Dieudonné Keshimana muri iki kiganiro, je ndakibateguriye nitwa Jean Paul Amede Nizigama, ndabahaye ikaze. Shikiriza icyumviro cawe ubicishije kuri Apple Podcast, gutyo bifasha abandi kuronka no makuru. Kaze ubwira kandi rero muri ikiganiro ku murongo nk'uko narinda yababwiye, ndi kumwe n'umutumire akaba ari Dieudonné Keshimana, akaba mbere ari nawe asanzwe akora mu buserukizi bw'Uburundi bw'igihugu cy'u Burundi busanzwe bufise ibiro byayo ngaho muri PEF. Ndaguhaye ikaze mu kiganiro cyacu bwana Dieudonné Keshimana.
Murakoze.
Dieudonné Keshimana, rero imiriro ngaho iwanyu mu gisagara cha City of Swan, mbega neza na neza ubu tuvuga wowe uri mu kihe gisagara bivanye n'iyo miriro ahiri?
City of Swan ni agace kabamwo abantu, si gisagara nko kuvuga iki kirimwo amazu menshi y'amagorofa, no kuvuga ni City Council.
Aha abantu baba bisanzwe.
Yeah. Hama rero aho niho nanje mba, ndi muri City of Swan, n'ahantu maze imyaka itari mike. Rero uyu mucanwa ukaba wamaze kwinjira, nako warashitse waturiye ahantu hatari hatoyi muri iyi City of Swan, hama utandukira n'ahandi nuko biri.
Mbega uyu muriro ubwo turiko turavugana aho muri City of Swan, naho we usanzwe uba n'umwanya ungana gute canke wowe uri kure yawo gatoya?
Na kubariye yuko muri City of Swan niho nsanzwe mba, aho umuriro uri naho si kure. N'urugendo rwo mfata nk'iminota 5-10 nkaba ndahashitse, ni ukuvuga uranyegereye rwose. Aho ni mu ijoro, ni ku munsi w'ejo. Amahigwe rero mu ijoro ryaheze ni uko umuyaga wahinduye direksiyo cyangwa icyerekezo, uca ufata iyindi nzira, hama uba uratuvuye haruhande. Ariko aho wagiye hose na ahantu hari abantu, hama jewe aho ndi n'ababanyi baramaze guhunga.
Leta iyo nigiki imaze gukora canke abajejwe intwaro ngaho muri iyo ntara ya Western Australia, bobo nigiki bariko barakora kugira ngo bashobore gufasha?
Bariko barakora nk'ibisanzwe bikogwa bijanye niyo turi mu biza by'imicanwa nk'iyi. Hariho abajejwe kuzimya uwo muriro bashika 300. Hariho indege ziraduca hejuru nyinshi ziriko zirazimya. Mbere twamenye yuko hariho n'indege nini ya gose yajivuye i Sydney ije gufasha. Bariko barakora ibikorwa bihambaye cyane. Mbere hariho n'umwe muri bo yoba yarakomeretse muri icyo gikorwa, ari kwa muganga, ariko bavuga yuko byoba byavuye ku guhema umwotsi mwinshi. Hama ibindi bakora no kubarira abantu uburyo bitwara iyo bibaye ngombwa ko babarira yuko igihe cyo kwiruka bakava ngaho gishitse ibyo byose bariko barabikora kandi turafise a website no kuvuga ubuhinga ku buhinga ngurukana bumenyi baza bara duha amakuru buri mwanya kugira ngo dukurikirane tumenye uko ibintu byifashe
nde wavuze ko hari abamwe bashobora kuba bataye amazu yabo hari abashika inzu zishika kuri 71 zimaze gutikirira muri iyo miriro mbega ni kubera iki wewe ukiraho uri kandi wumva ko mu minota 5 canke 7 gusa uyo muriro wo gushikire ni kubera iki udashaka kuhava
mu busanzwe je wahantu mba ni ikartie nshasha nkuko ubizi iyo igisagara kiriko kiraguka amakartie mashasha na makartie usanga yegereye ahantu kumbure hariho nk'ishamba hariho ibiti rero kubera iyo mpamvu ayo mazu ubumva yahiye na mazu y'abantu twovuga bamwe bifise basanzwe bafise ahantu hanini baba barafasha ahantu hanini nibo basagirijwe n'uwo mucanwa jewe rero ahantu ndi ni hajya hari haba abantu benshi hari amazu menshi niyo mpamvu ntagiza honja ariko kandi si kuvuga ko abo turi kumwe batagiye benshi baragiye ababanyi baransezeye bari ahantu hategekanyijwe kugira ngo abariho baba barategerereje ijambo rindi baba barira ati nimusubireyo cyangwa no kubandanya muri ngaha jewe nanje nashimye kubikurikiranira hafi kuko ntibindi kure igihe byoba ngombwa ntogenda
mbega hari umuntu wobuzi amaze gutakaza ubuzima canke abantu boba muri abo bariko barafasha kuzimya umuriro hariyo boba bakomeretse byo bavyifashe gute byo
mu bazimya umuriro atari uyo twumvise yuko yoba yaratwawe kwa muganga kubwo guhema umwotsi mwinshi hariho uwo twumvise nawe sorry hari uwo twumvise yoba yarakomeretse ibyo nibisanzwe iyo hari igikorwa nk'iki bihora bishika ariko mu bahasize ubuzima kugera ino saha batumenyesheje ko nta muntu n'umwe arahasiga ubuzima abantu bashoboye guhunga baragenda kandi bose baraharuwe barabona yuko ata muntu n'umwe yabuze bivuga ko gushika ubu nta buzima bw'umuntu burahasigara
bwana dodosi hari akajambo kamwe kumbure abariko barakurikiranira ivyo bikorwa hafi na cane cane nk'abarundi bari ngaho wowe usanzwe mbere uri n'umwe mu barongo yabandi ni iki bashikiriza
ico twobarira bene wacu batwumva nuko bogerageza gukurikiza impanuro cyangwa amabwiriza ariko arashikirizwa n'abajejwe intwaro kuko buri mwanya bariko barabikora biciye ku buhinga butandukanye biraca ku mateleviziyo biraca ku buhinga ngurukana bumenyi rero nta bindi twovuga birenze ibyo bariko baravuga bagerageze kwitwararika ibyo ababijejwe bariko barashikiriza ico nico novuga
ndabashimiye cyane Vita Keshimana Diedone ngaho muri Western Australia natwe tukabahamagarira rero ngo kugira ngo mushishikare murondera ku mbuga zitandukanye zo muri iyo ntara ya Western Australia kugira ngo mushobore kumenya ibijanye n'iyo miriro uko byifashe ndabashimiye cyane bwana Keshimana Diedone
murakoze cyane nanjye ndabashimiye bwana Ahmed
nuko iyi yari SBS mu Kirundi naho butaha murakoze bye bye
woba wifuza kumviriza ayandi makuru nkaya umviriza ubicishije kuri Apple Podcast Google Podcast Spotify canke hariho hose uronkera amakuru yacu